Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza ncuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri cya 18 muri komaraje we Diane na hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwana
abana mu kimero mu sekondere mu kuri abenshi barafite ngahantu basanga ni biharuro biteye ubwoba wewe wawe usanga ari uko mubanye ari ukunda ari uko nk'abajeje gutanga ibihano bo dufasha abantu garagaye yuko batwaje ingabo bana bakabahana.
Uyu ni umwe mu bavyeyi barereye mu ikambi ya Mahama ari mu gihugu c'u Rwanda avuga ko ikibazo c'abana b'abigeme batwara inda batipfuje ico ubushikiranganje bwitaho impunzi mu gihugu c'u Rwanda bugona kuri ico kibazo muracumva handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ikuja makambi no muntara manze ndabwire muri make kwitegekoresha sha ryo kwivuza ryateguwe n'umugambwa wa Republicani ari nkamwe ryo kwemezwa n'ama nkengu za mateka kuri no wa kane rishobora gusiga abanyamerika miliyoni 15 batagira impapuro zibasahiriza mu kwivuriza ko zitwa assurance maladie muri migi gifaransa gushika mu mwaka wa 2018 mu gihe mwaka wa 2026 abashika miliyoni 22 ariyo batazoba bagishobora kwivuza neza. Ivyo ni vyatangaje kuri no wa mbere n'ibiro vy'inama nshinga mateka ya Amerika bikurikiranira hagufi vy'amafaranga leta ikoresha guhindura ibitari bike muri mu vyari mu itegeko ry'abademokrate ryo mwaka wa 2010 n'iby'abarepublikani na Donald Trump bemereye abanyamerika igihe bariko bariyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 mu gihe iryo tegeko ryo kwemezwa imiliyoni 49 z'abanyamerika ntizizoba zigishobora kandi kwivuza muri 2026 ni ukuvuga 18% by'abanyamerika bari munsi y'imyaka 65 y'amavuko yamara ivyizere ni vyinshi ko iryo tegeko rishobora kutazokwemezwa kuko bamwe mu barepublikani batowe mu ntara zikenye baramaze kugaragaza ko batarota baritora uko rimeze ubu. Tukiri ku mugabane wa Amerika, igihugu cha Amerika kiragabishwa ku mwanya n'umwanya igihugu c'Ubushinwa gishobora kuja ku rutonde rw'ibihugu bikora urudandazwa rw'abantu no gukoresha ibikorwa biruhije. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Amerika ategekanya kuza kugira ico avuze kuri ico kibazo uno munsi. Mu ndwi iheze Trump yashikirije ko naho ashima utwigoro tw'Ubushinwa mu kugondoza Korea ya ruguru abona ko atakigaragara cavuyemwo kandi avuga ko ari vyinshi ico gihugu gikora bitabereye. Raporo yo mwaka uheze yavuga ko Ubushinwa ari igihugu gikoresha ibikorwa biruhije kandi hakogwa rudandazwa rw'abantu bagurishwa mu bikorwa byo gushurashuzwa abandi bakoreshwa ibikorwa biruhije mu mashyirahamwe ya leta abana n'abagore bava mu bindi bihugu vya Asia na Afrika bagakoreshwa nk'abari mu bugeregwa. Abimukira 24 bamuka mu karere ka Afrika y'Uburengero batawe mu nzira n'abari babatwawe ku mugabane wa Buraya baciye muri Libya ku munsi w'Imana niho batogwa n'igisirikare ca Nigeria mu bugaragwa bwo mu buraruko bw'ico gihugu. Ivyo bishikijwe n'abategetsi ba Nigeria abo barokowe bivugiye ko bose hamwe bari 70 kandi bari mu modoka zitatu zabakuye mu gisagara ca Agadez kiri mu maja hagati ya Nigeria batabwa mu bugaragwa ahatagira amazi n'ibifungurwa. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho muratwumva cyangwa manzi kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet ya atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rugaga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu yavugwa makambi neza na neza mu kambi ya Mahamari mu gihugu cy'u Rwanda yivugwamwe abana babigeme bo mashure y'intango na yisumbuye basama inda batifuje abamaze kumenyekana barenga 25 abemeye kuyagana ijwi rya Amerika basigura ko ahanini babitegwa n'ubukene umunyamakuru wacu Desire Hatungimana mu kambi ya Mahama yacijyanino ino nkuru
muri yo kambi y'impunzi z'abarundi ibamwo abantu barenga 50,000 habamwo abantu bagifise amaraso ashushe ku bwinshi abigeme ba muri yo kambi bamenyesha ko ubukene ari kimwe mu ntambamyi zituma batwara inda z'indaro ababahendesha utuntu ntibabuze nk'uko ari muri abo bavyaye inda batifuza abitumenyesha
aha anye ikintu nyamukuru gituma abakobwa dushobora kuba twatwara inda mu bintu tutari twiteze kandi tutanateguye hakuru n'ubukene ubukene buratera umuntu kandi sinimaza ko ubwo bukene buzatera ugahera nta byonze kiretse habaye ama intervention menshi ngira ubukene rero burashobora gufata umuntu urabona ikigarama zitega ikigarama zitega bikaba ngombwa kuzo rikuramo amavuta ukarikuramo isabune ukarikuramo inkwi zo gucana ukanarifunguramo biragoye rero kuba worigera kugira ukuremo ivyo vyose wongere uronke n'ivyo zoje ukwezi kose hari gihe ushobora no kubura amavuta yo kwisiga kandi by'ukuri tutabeshanya abakobwa turakunda ibintu byo kwisiga mbese ibintu by'isuku wasanga urabibuze kenshi ugasanga waronka n'umuntu akubwira ati jewe ndashaka kukugurira amavuta gutyo arayakugurira uyu munsi ejo akayakugurira ejo akayakugurira nyuma haza kuzamo ibindi utari witeze kandi nawe utashaka ubwawe
umushikiranganji ajejwe impunzi Serafina Mukantabana asaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo kuko aribo bajejwe indero imbere y'abandi bose
ngira ngo igihari nuko iyo tushiraga imbere gahunda y'uburezi niyo kugira ngo abana bose bige bajye mu mashuri bashobore kubona uburere na kadroma ihagije ishobora gutuma batajya muri ibyo byatuma batwanda z'indaro kuko mu by'ukuri zibwira ko ikibazo ntabwo ari inda y'indaro ubwayo ikibazo ahubwo ni igituma izo nda z'indaro zizi ibyo rero kugira ngo tubyadressinge birasaba yuko habaho uburezi bugenda bugahamya cya kibazo bukigisha abana b'abangavu uko bitwara uko bifata umuco kugira ngo ibyo bibazo byose bitabagwa
umwe mu bavyeyi barereye aho imahama asaba ahubwo nyabona ko abatera inda abo bana babigeme bohanwa gutyo akizera ko iyo ngeso yohagarara
abana bakwa ku ishuri mu gitondo birirwayo muri segonde bataha ku mugoroba ukagira gutyo hatubona umwana igigereza hariya anye n'ukuri ntitumenya twe bingire byagenze tugwa mu gahundwe kuko nta kundi ubigenza icyo byaye bose uko nyende azanye urakira none ubigenza turankuza mugana ukuri turababaye turababaye kandi turababaye abana muri primaire muri secondaire abenshi barafise inda kandi ugasanga ni ibiharuro biteye ubwoba wewe wawe usanga ari uko mubanye ari ukunda ari uko ugasanga ni ibibazo
none bunya impanuro mu bahanizi ihe
ihirahiye agatambana n'umuntu ari kibazo nk'abajejwe gutanga ibihano bo dufasha abantu bigaragaye yuko batwaje indabo bana bakabahana kuko usanga umwana w'umukobwa afise inda uba yumuteye ari hajya ahanyuma nka nta kibazo cabaye
muri kino gihe umuti utaraboneka uwo yavyaye arahimpanuro abatarahura n'izo ngorane
nka jewe byamaze gushikira ikintu no hanura abagenzi banje nuko bo kwihangana birabaho birashika ariko kwikingira navyo birakenewe mw'abantu kuko hari gihe yovuga ati jewe ndigumije ariko ukazosanga n'ubundi bimwe yokwirinze birashitse cyarayitwara no kunohanura rero bagenzi banje batoyi banje cyangwa se n'abakuru banje bataragira ibibazo na gize ko bakwihangana kubera umwana aragoye cyane kwigendana uri wenyine ntibisa nuko ubu uri kumwe n'umwana ubwo umuhangayitse umwana azambariki umwana azobaho gute mbese jeho nzobaho gute dusanga ibibazo nyine biciye bikugwirana gusumba ibyo wari ufise uri wenyine
ahimahama rero ikibabaza abavyeyi nuko n'abana mu mashuri mato mato bari mu batwara izo nda z'indaro ubuzima bwabo bukononekara bakiri bato Desire Hatungimana imahama Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika igice cya kabiri cya kino kiganiro aho no munsi tugaruka kucwa abanyedini bagona kwibazo bitandukanye dusanga hagati mu gihugu cyo Burundi mu ntara zitandukanye uno munsi dukurikira rero igice cya gatatu aho abanyedini bari mashengero atandukanye bavuga ico bagona kuvyerekeye ingene abanyagihugu mu ntara hagati boziganya umwimbu wabo kugira ngo bashobore kuza bari sununura mu gihe bigoranye mu gice cya gatatu cuno munsi turavuga rero n'uruharagwa barongo ya mashengero n'amadini kujanye no kugwiza umwimbu mu barimyi reka duhe imikoro mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio y'Bujumbura abanza twakirire abatumire bari kumwe.
Mutangure twakira abatumire bo mu kiganiro cy'uyu munsi Patiri Desire ni Nahazimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishyirahamwe rya Ekleziya Katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye rihere ku barushwa turabaramukije
nabaramukije ndabashimira ku butumire nshimira nari ko ratwumviriza
twakire na Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isindimwa akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabaramukije
ndabaramukije nonga ndabashimira ku butumire
twakire na Nibigira Vincent umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopeke mu Burundi turabahaye ikaze namwebwe kandi turabaramukije
najewe ndabaramukije
nibutse abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku gice kigira gatatu kubijanye no kugwiza umwimbu mu barimyi kubijanye n'uruhara rw'amasengero n'amadini kukugwiza umwimbu mu barimyi aho no munsi tuza kuvuga kubijanye no kufasha abarimyi kuziganya kugira ngo bashobore gushikira ifumbire kugira ngo bashobore gushikira ifumbire isubize isi akanovera mu ntumbero yo kugwiza umwimbu aha akaba ari nyuma yaho mu biganiro biheruka abatumire ari namwebwe turi kumwe uyu munsi mwagiye murashikiriza ingorane ziri mu burimyi ko ahanini ziva ku buryo buke bw'abarimyi imwe mu nyishu rero akaba ari uko boshobora kuza baraziganya ubwabo uyu munsi rero abashoboye gufasha abo barimyi kuziganya aribo amakopeke basanzwe bakorera mu ntara zitandukanye z'igihugu bagashika no ku mitumba aho abarimyi baba Nibigira Vincent yaserukiye ugo runani rw'ayo makopeke afise ngira ngo icyo ashobora kuvuga kubijyanye no gufasha abo barimyi kuziganya
icyo twofasha abo bene igihugu kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane nuko twobahimiriza kuja mu mashirahamwe mashirahamwe bita mu gifaransa amakoperative ayo mashirahamwe yazoca bafasha kubasabira izo ngorane abadashoboye nabo kujira mu ayo makoperative twabasaba yuko boja muri ya migwi mito mito imigwi y'abantu batanu gushika ku icumi hanyuma bakishingiranira kuko twebwe duha ubwa mbere ingorane umuntu asanzwe ari umunywanyi umuntu abika neza kandi asanzwe afise ingwate kuko amahera dutanga ko ingurane na mahera twabikijwe n'abandi banywanye igihe rero twatanga ko ingurane ayo mahera ntagaruke murumva ko twoca tugiranira ingorane n'abasanzwe baratubikije ayo mahera
mu biganiro twagiye turavuga n'ukabonetse ikibazo cyuko abarimyi bagora kugira ngo ubwabo baje hamwe kugira ngo bashobore guteranya amafaranga bashikira ifumbire kugira basubize isi buryohe none muri ama cooperative ho niho bizokora yuko biyunga muri ama shirahamwe bazobikora gute bakwiye kubishobozwa gute
ubuheruka uyu mushinga nahe Dodiko yari yavuze ati bagiye kuvuga ngo bahe bagiye dufuko duto duto kugira ngo birebe bikeyi bice bituma bizimba kwera bice bisaba uburyo bwinshi mugabo nk'abantu bagiye hamwe ari nka 50 icyabyoroha sha gufata imifuko itatu cyangwa ine bicyabyoro nyene babinyene bagaburiye bafise agashira hamwe cyangwa cooperative gafise amategeko gafise ugatwara bicyabyoro hacana ingene ashaka kugabura ku buryo rero bashobora gufata bati aba bantu kuri uyu musozi naho hariho abapfi abaza kugura kumbure ibiro bitanu gusa ubundi akagura ibiro 8 nibaza ari abantu nka 15 cyangwa 20 bashobora gutwara ibiri jana nico rero gikorwa dufise kugira ngo abantu bumve yuko kuja hamwe n'abandi atagahombo karimwo atacyo hungukira ahubwo
Prosper Dodiko mwebwe mwaserukwe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kandi mujejwe cyo gisata cyo gusubiza isi akanovera abo barimyi mubashigikira gute kugira ngo bashobore uko kuntu ko kuyunga muri aya mashirahamwe
twebwe mushanje guri n'ubworozi hasanzwe mbere hariho ndi gisata kijejwe gushigikira bajya barimyi babitunganije no kuvuga bamwe bita abaopeya nukubwa lero twebwe mushanje guri n'ubworozi turafise mbere n'umugambi no kwita so programme mu gifaransa bita la professionnalisation des producteurs bakuvuga kubashoboza kugira ngo bashobore kuba abarimi koko bakwije ibyangombwa ariko rero murumba no kubafasha ariko biragoye yuko abarimi bose bashobora kujya mu migwi atabandi bantu badufashije nk'akaro rero duheruka kurondera udufasha mbere yabitanguye mu ntara za Gitega Kayanza na Karusi akaba ariko aregeranya abarimi mu migwi y'abantu 50 mu gifaransa babyise ngo ni G50 bashatse yuko abo bantu bagiye iyo mihana ibana igiye hamwe imaze kuje hamwe icironka n'ingwate iboneka murumva rero yuko turafise ikintu twakangurira abarimi kugira ngo bahindure ingendo kuko nkuko mubizi abarundi ntibakunda kuje hano hataronse umuntu avuye handi aza kubatunganya ngo abashire hamwe ntigikunda ariko rero twavuga tuti mu Burundi hariho imigwi isanzwe hariho ibyo bita amakoperative turazi ntiboherera bose turazi hariho ama movement pre-cooperative aba amasosiyete atanguye gufata intumbero y'amakoperative mugabo tugiye nko muri Katolika hari ibintu bita imibano beko imibano iri hose kandi umenga nta mukristo n'umutari mu mubano ubwo ntitwohera aho nyene hama Katolika igashidufasha kugira ngo uwo mubano wose uhinduke rero abantu bashize hamwe kugira ngo nifumbire aze barayironkera hamwe icyo ni kibazo rero twibaza yuko nka Ekleziya Katolika yodufasha mu makomine yose tukaza yuko uhava turabimere twoca kuri ico kintu
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwebwe mwivuga ko iki kuri cyo basabye ko mubafasha muri uko guhimiriza abanyagihugu
ego cyame mpera ko agize ati abihebe imana abasaseridoti Ekleziya Katolika cha muri iyo mibano ko yo bidufashije mbere nuvuga ntitwa tubafashije ahubwo nitwe tuba twifashije turanezerwa natwe iyo abakristo twigishije ijambo ry'Imana bashoboye nabo nyene kwiteza imbere rero iki nka twebwe turi muri Caritas biri mu byo natwebwe dushimikira kandi n'ejo bundi nari muri province ya Bubanza na province ya Cibitoki arama parasa binaciyemwo mabo twaganiye twabishimishije cyane yuko mu mibano Kristo bategerezwa kugira umwe mudo mu bantu wari wose haba harimo umuntu ajejwe iterambere ajejwe ibyo byuko kugira ngo abantu bumve ko bategerezwa kuja hamwe kugira umugambi bakagira iterambere kugira nibaza ko nk'iki cyuko umuntu yobahimiriza kugira ngo abo bari mu mubano bagire rimwe
ngira ngo byo nabatera intege zo kwitwara ku burimyi cyane kuko hariho nabo basanzwe bafite uburimyi bwe bukurimo
ibyo kuri ari abantu babigaba kandi natwe tubabaza kenshi kw'amateko turasemera turabwira yuko nta muntu ashobora kunezeza Imana adakora rero nibaza ko ikiye icyo gusa numva kiba gikenewe ni ingene twebwe twebwe turimo Caritas haba ngaha aye ku rwego rw'igihugu tukatambuka tukashika mu madiyoseze tukajara mu paroisse twokwegerana cyane n'aba bajejwe by'uburimyi bajejwe by'ifumbire kugira ngo ni bibaye ngombwa aciye no mu paroisse agashobora na padiri mukuru ndetse agashobora no kumana ijambo mu isengero akabwira abakristu ubwiza bw'ibyo bintu ubuye mwana ko twe turi ko tubivugira ku radio mugabo mukubishira mu ngiro ni ngombwa ko abantu bababonanye nk'uyu mushinga nahe diko twe tutashaka kubonana ku gihugu mugabo hama tukabishikiriza bo mu diocese hama bari abajejwe DPI mu ma province n'abakavugana hanyuma gushika no mu ma commune bakavugana n'abapadi mukuru twabanje gutegura nk'akantu kugwandiko hamwe oye umuntu abashikiriza biboneka ko ari ibintu twumvikanye je ndimvira ko ubumu ani nko mu ntango byogira ico bigize nko mu mwakoze tugasanga byatebe cyane nko mu myaka 3 imbere ugasanga byagize nk'akabaro gose
ego ngira uyu muyobozi mukuru wa makopeke ngira ngo bizoheza biborohere no gutanga ingurane kuri abo bari
nibaza yuko bagikoreye ko majya manama komisi yose mundwi hariho inama bagira mu mibano
nivyo kuri
bace bihakanya naho fata iminota 3 canke 2 bakavugana yuko umubano wose uteza ku ofise ikonte imwe iyo kono umuntu wese akazaragenda amahero kwa ronse du Kenya ashirako kugira ngo nihagira cagiye cyo kuriha igice ca mbere baronke amahera uzosanga yagwiriye hajye mu bino bavanga ibisorosoro igwira iyo rica n'ukuri ico kintu bagikoze bazaba bafashije abarundi kugira ngo bashobore kuronka izungurane bitagoranye bace baronka n'uwo mwapfu
ego bikaba bizoba mwapfu canke ngo baha amafaranga bakaja kuwigurira makomine aba asanzwe utegekanije
ukuntu
bakoma bagurira kuri mwebwe
ukuntu bitunganije twebwe ntitugurisha umwapfu twebwe dutoza amahera hanyuma amahera tukayashikiriza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nabwo bugakomanda uwo mwapfu bazohereza abarimu
ariko abarimu ngo bavuga ko mu bungukira ko muri ico gihe
oya
agafuko musanzwe reka tubaze mu bushikiranganje abanyene bajeje kutanga prosper de dico mufuko mu tubwira ugugwa amafaranga ngana gute kari agafuko k'ibiro 25
agafuko k'ibiro 25 kagugwa amafaranga 2028 nyamurumba rero k'ibiro 25 urumba n'igihumbi kirenga ko gatoya byumvikana rero yuko nta muri copec nta muri poste bungukira ku murimi kuko barundi ntibakora ku ifumbire ahubwo babaha udutike dutuma baza gutora ifumbire ahire kubungukira ko rero ntibyoshoboka
ariko bavuga yuko bagura baca bagura 30,000 ubusha 32
oya ibyo si byo nibaza yuko hariho ngira izindi no kwita mu gifaransa de sorte de microcredit rirabi bimwe bavuga bati ngurana uzonyungukira nibaze ko babicanganije nibi
ni nk'abarimye w'umuceri bo kumusenyi bo bavuga ariko batanga nk'5,000 ubwa mbere bya avance ahandi bagaca batanga 25,000 bageze gutora iyo fumbire
nibaza yuko babifashe nabi umwavuru ubwoko butanu
kugira ngo bashaka kuba bari henze rero ku bwoko bw'ifumbire abarimye bashaka kuba bavuga gutyo mbega none uko kubigisha kubika gushingura kandi no gukorera hamwe mu mashira hamwe ko bari kugira ngo bashikire ifumbire y'ikizungu gusa canke hariho n'ubundi buryo ingufu abarimye bakwiye gushiramo kugira ngo isi ironka kanovera
abarundi cyo ngira tuzokigaruka ko abarundi ntituramenya ingene bafumbira kuko gufumbira birafise amategeko
tenyigisho twiye kubashikira ngo kwena bakoresha
barabizi ahubwo ngira nibaze ko benshi ari ku buryo kuko nk'ubu ugiye mu Kayanza aho bimbura ibiraya gose ivyo byose barabizi
ego
ariko gatoye nk'uko mwari mwakibaza ikibazo yuko iyo migwi canke iyo ngurane yorabifumbire gusa nagomba mbere nibutse abatwumviriza yuko ubushanganje buri kurashiraho ubundi mugambi wo shikiriza abarimyi imbuto zirobanuye no kuvuga yuko twifuza yuko umurimyi akane kwimbura yotora ifumbire agatora n'imbuto irobanuye murumva rero yuko hamwe ico kintu cyokunda cyofasha nagomba rero mu gutera intambuko rero je ndabona yuko hari bimaze gukogwa iyo mibano rukirisho irahari urumyambere cyaraheze none bo twemera yuko iyo mibano oye kangurira ngo itangwe kuguruza makonde hamwe nk'imibano yose izo bifise konte yayo kugira ngo twadufaranga duke bafise batangwe kuza barabika ejo none batanga kubika mwumvise yuko copec nayo izo bikira babona ko batanguye nayo izoheza ibahingurana hasaga yuko dusa gutambuka rero twegeze imbere
ngira baritegwe kubakira muri copec
twavuze yuko imibano ro Kristo ibirimo nk'abantu nka 15-20 mugabo umva bona abakristo ba katolika mugo ashaka gusanga havanzemo nabandi batari abakatolika ba politiki cyangwa abayisilamu
kuri cyo cy'uburimyi
kuri cyo cyonyine gitumbe cyo burimyi cyo gufashanya mu iterambere aho wowe niba twatangwa n'abanye byotera
ngira mwavuze mu mibano kubera musanzwe muri no musanzwe mana serukiye na ekleziya katolika ego kandi mugabo ishyamwe Caritas rifasha bose amadini atandukanye
Kino kiganiro tukirangize tubashimira Patiri Desire ni Nahazimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishyirahamwe rya Ekleziya Katolika turabashimiye ko mwitavye ubutumire.
Murakoze cyane naje ndabashimiye.
Namwebwe Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi ndimwa akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabashimiye.
Natwegwe turabashimiye twifuza yuko abarimyi nabone bokumva kano kamo tubatera bakamenya yuko inyamwigenda ko atarimira impeshe.
Nibigira Vincent umuyobozi mukuru urunani rw'amakopeke mu Burundi namwebwe turabashimiye ko mwitavye buno butumire.
Naje yewe ndabashimiye ko namwantumiye mu kino kiganiro.
Twibutse abatwumviriza ko twari ko tuvuga kubijanye no gufasha abarimyi kuziganya kugira ngo bashobore gushikira ifumbire ishobora gusubiza isi akanovera kugira ngo bashobore kuronka umwimbo kwiye. Diane Ndonse na indemesheje kino kiganiro shimye namwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika.
Njati bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yuko dusezerana tubanze tunyarukire gato mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi aho abakora akazi ko gucukura amabuye n'umusenyi biyamiriza itegeko rishasha rigenga ibidukikije. Iryo tegeko hanini risaba wese aropora umusenyi kubikorera muri koperative kandi akongera agatanga amatagisi. Abaropozi bati ntitwanse gutanga amatagisi n'amakori ariko leta nidutezurire koko amafaranga dusabwa ari umurengera. Umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro niwe twazi ino nkuru.
Ahani mugihe amafaranga ibihumbi 550 bahora bariha ku mwaka ubu yigwijije inshuro zitatu. Uyu numwe mu bariko bakubita gravier bongera baropora umusenyi wo ku mutumba kibande avuga ingene vyifashe.
Kubisanzwe nk'ikori twahora turiye twahora turiha ibihumbi 550 ku mwaka ngo rero hibi bya obet yene biziye bera twebwe bari badusabye gukorera muri koperative ubu badushiye amahera menshi tutaranaronka kandi burabona nta nibene ziriko ziraza kugira turonke nuko dufaranga two kuriya.
Haruhande yo kurihishwa amahera menshi aba baropora bavuga ko bajuragirika mu kuja kurihira kure yaho basanzwe bakorera.
Urabona yuko ubu inzara yateye uharoti jenge ni Bujumbura hari gihe ushobora kumara yo nk'iminsi 3 ibyo bintu bitaranahera udufaranga rero bawagiye utwaye no gutya tukasha dukeye.
Nico ndinzera dagonda umukenyezi yubakanye n'ukora aka kazi afise abana 4 akaba yibungenze n'ugira 5 avuga ko mu muryango ubuzima bwahindutse.
Wowe nta numwe turonka twibere huko nyene batagira hage byo nyene buye bugomba buhere erega buca kabiri n'utwoye tubembereza tubibure yego kwa kacongereza kiri turahumuwe nyene hatrago.
Ikindi kibabaza aba bakora akazi ko gucukura magravier hamwe no kuropora umusenyi nuko badatahura aya mategeko mashasha bagenga.
No haro nk'ibintu baza bagusigurira mu gifaransa nawe uri madebe no mu wambere nti wagiyeyo mbere aryeho cawiyumvira yuko nuko gutukabona gutu natwe rwo baraturungikira abandi bo twigisha neza kugira turabe yuko twokoroherwa
kuri imyidogo yabamwe nabandi. Jean-Marie Hatungimana atwari gisata kijejwe gukingira amashamba n'ibidukikije mu ntara ya Gitega OBPE aratanga umuco kuri iki kibazo akavuga ko bijukiye gutunganya ingene ibikorwa nk'ibi byoza birakogwa hadahunyanzwa amategeko agenga ibidukikije.
Mu gihe bagenda barabomagura inzuzi inkombe zikagira isindimwa itera yaga rero tugomba natwe isindimwa ibo ngwabungwe nizo nzuzi mugabungwe nawe badanaze ivyo bintu badanaze mugabo bamenya yuko natwe muri leta bategeza gutanga ayo mataxi.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari mu ntara ya Gitega Gerard Nibigira ahamagarira abo baropora kwijukira kuja mu makoperative nkuko babisabwa kuko ari ku nyungu yabo.
Abantu naho bagira ubwoba samateka ateye ubwoba ariko ko bavuga bati abantu bagiye hamwe bakaba beshi bakazishira uburyo hamwe dusanga vyukuri ajya amafaranga baka ataboyovuna ariko tubasaba rero tuti kugira ibintu bishoboke nibaje mu mashira hamwe hama bashire ubwo buryo hamwe bicavyoroha cyane.
Mukamenya ko iri tegeko rigenga abakora aka kazi ko gucukura ari ryo kuva mu mwaka wa 2014 ariko haheza amezi 3 ririko rirashigwa mu ngiro kuva igisata gicungera ubutare n'agataka OBM gikwiragijwe mu ntara zitandukanye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Raisa Liliane inamahoro ijwi rya Amerika.
Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kanya turasozera ariko muri make umushingiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi ariko arahura n'abatwara imigambwe mu Burundi mu vyitezwe nuko ahava asaba umuhuza Benjamin Mukapa ko yogerageza ibiganiro biriko birahuza Barundi matati barimwo bigahera vuba kugira ngo igihugu gisubire ku mu bihe bisanzwe. Ino ngaha dusozere ikiganiro cyacu wanyu mu ntara, mwakoze mwe mwatwumviriza, ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere, hari ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igice saa 12 turaza kubashikiza makuru avugwa mu Burundi, harimo iyo nkuru narinciye ku masonga y'abanyamigambwe ariko badahura n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu igice saa 1 n'igice, naho n'amakuru arambuye avuga ku isi na cyane cyane muri Afrika. Muranigwe mu banyu Innocent Kimenyi, Diane Nahazwe na Engineer Marie Kumwe muri no mwanya, tuyifurize umunsi mwiza.